VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu ku mwaka wa 2017 mwiriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatano muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Umugwi Sentebe urasaba leta ugasaba nabandi bose bafise uruhara ubijanye n'agateka kazi na muntu ko bokongereza uburyo bashigikira umugwi Sentebe.
Ni Martin Bazumutima aramutswa umugwi Sentebe ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo mu Burundi asaba leta kongereza uburyo umugwi ukoresha. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya. Ariko imbere ya makuru ndabemereye tubanze tunyarukire mu ntara ya Bubanza himvura ivanze n'umuyaga mwinshi yarayisenyo ya mazu atari make harimo amasengero n'amashuri ikongera ikanonona imirima. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Diane Ndonsi yanyarukiye Bubanza. Miriwe Diane.
Miriwe neza Diane ninahazwe.
Wasanze vyifashe gute ngaho mu ntara ya Bubanza?
Ego uko byari byifashe nuko amazu 128 aye y'uburaro bw'abantu ariyo yasambutse hamwe n'amahegitari 116 y'imirima yononekaye gose arimo n'amahegitari menshi agizwe n'umuceri ariwo warasanzwe tunze abanyagihugu hamwe n'amasengero indwi yo mu madini atandukanye yasambutse hamwe n'ibyo kandi hariho n'ibirasi bitandatu by'ishure shingiro rya Gatura hamwe n'ibindi birasi bitatu by'ishure shingiro byo kwiranda. Aha kandi ikindi gadiane no kumenyesha nuko abanyagihugu bavuga yuko amazi yasendanishije mu mazu cyane gose ku buryo n'ibindi bintu bari batunze mu mazu byononekaye nk'ibyambagwa n'ibindi bari basanzwe bakoresha.
Ikindi kandi hari amakuru turi ko
abantu babiri bahatwe kwasiga ubuzima umwe mbere byabaye ngombwa ko aja kwivuriza i Bujumbura nkuko abajejwe intwaro babitumenyesheje.
Bahatse kwasiga ubuzima biciye mu buryo bwayo.
Bavuga yuko inzu yababomokeye ko impome z'inzu zibagwako.
Aba banyagihugu bashikiwe n'ivyo vyaha bari basanzwe barugarijwe n'inzara idasanzwe muri kano kanya babayeho gute bategekanywa guca baba baraja kucumbikirwa he mu kurindira yuko ubwo buraro bwabo busubira gusenywa kubako.
Abo twayaze bavuga yuko bamwe bariko barasanura basubira kusubira gusakara amazu baraba nk'ivyagurutse babisubizako ariko nk'abimbome impome z'inzu za bomaguritse bavuga yuko batagiraho baja kurara bamwe bagiye gusaba uburaro kubo amazu atabomotse abandi nabo bavuga yuko baza kuryama hanze atakundi bafise bo bigenza.
Hari abategetsi bashoboye kubashika ko nico bariko barabafasha muri kano kanya.
Abategetsi bamwe bariko bari batangwe kugenda kuri uno mugoroba nyene tuvugana niho bariko baragendera iyo mirima bamwe nka musitanteri twashobye kuvugana ariko abakuru b'imitumba niho bari bamaze kuraba ibiriko birononekara ubu rero bariko bararaba ngo ico bashobora gukora ariko basaba yuko hanini bofashwa kuko abantu bari basanzwe n'ubundi kuko mwari mu bivuze Diane bamaze iminsi bari mu nzara nyinshi cyane abantu amashyirahamwe yatandukanye abaseruka ko bashira ibifungurwa n'ubu basaba yuko bo barosa ico baryama ko nk'amahema bakabaseruka ko n'ibyo bafungura kubera niyo mirima yononekaye cyane gose bavuga ko ibintu bigiye kunyuka.
Urakoze cyane gose Diane Ndonse kuri iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma mu buryo burambuye. Nainabice kumasonga muntango umugwi igihugu jeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo Sentebe mu Burundi ufise amadosiye utegerezwa kwigashika ku 2012 muri uno mwaka ariko rero uwo mugwi urafise ingorane z'uburyo ukoresha kwerishira hamwe gitaha impunzi ku isi RCR ryahagaritse imfashanyo ryawuha kuva mu 2014 kuruno wa kabiri. Umukuru wa Sentebe Martin Bazumutima yahaye ikiganiro abamenyesha makuru umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza niho yarari adutegurira iyi nkuru.
Mukiringo cy'imyaka ibiri heze umugwi igihugu jeje utatura matati y'amatongo n'andi matungo CNTB uvuga ko atunganije abantu bafite amadosiye agera ku 798 murayo ayagera ku 138 naye abantu batari bashimishijwe n'ingingo zafashwe bacabungururiza ku rwego rw'igihugu kuva mwaka w'2014 ishyirahamwe gihita impunzi ku isi ASR ryarahagaritse amasezerano yo gufashanya n'uwo mugwi ubu rero uwo mugwi ubeshejweho n'imfashanyo za leta gusa naho umukuru wawe atavuga ukuntu amafaranga ngurunkangana naye akenewe ubu asaba leta hamwe n'abasanzwe bayifasha kongereza uburyo bawufashisha Martin Bazumutima umukuru wa CNTB
umugwi CNTB urasaba leta ugasaba nabandi bose bafise uruhara ubijanye n'agateka kazi na muntu no butungane bw'abanyagihugu muri rusangi ko bokongereza uburyo bashigikira umugwi CNTB kugira ngo uwo mugwi ushobore kuzura uratunganya ivyo bikogwa mu buryo bwihuta iyo turiko turavuga yuko utari mu vyiwe ari vyiza yuko abisubiza ni kibazo cyo gukomeza ubutungane
iyo mfashanye mukuru w'umugwi sente bayisaba afatiye ku bikorwa umugwarongo y'ofisi imbere yawo
mu mabiro yo mu ntara hari ama dossier arenga 12,000 akenewe yuko yotoregwa inyishu kugira ngo abituye uwo mugwi babone ico umugwi washoboye gushikako hakaba kandi hano mu rwego rw'iyungururizo amadosiye ashika 2,300 nayo nyine ategerezwa kwigwa
mbaza umutima amenyesha ko ashimishwa n'urugero abarundi bageze ko mu gutahura ko atakamaro k'umuntu yogoma mu bintu bitari rwiwe
bamwe rero ushobora ugasanga ntibashoboye kuronka guca basubiza iryo tongo mugaba gaca baguza karondera irindi tongo babona yuko byo bari cyo akungana n'ico giciro cyanye iyindi nzu n'ifise cyo ciro cinzu yari mu matati mu ntumbero yuko babona yuko ubundi nawe asubijwe ibyiwe iyo bidashobotse gutyo nabo bakaraba yuko boshobora kumuha amafaranga bonyine babonye yuko akwiranye naho hantu canye niyo nzu babidushimisha kuko tubona yuko hariho aho abantu bahora banana gusubiza mugubu bariko barabitahura
naho abitahura hatari hake umugwi CNTB mu gushira mu ngiro ingingo wafashe habanza gukoreshwa ingufu z'abajejwe umutekano akenshi abankishirwa mu ngiro z'ingingo z'uwo mugwi naba barazwa amatongo canke amazu canke naho bakaba barayaguze batazi ko beneyo ari abantu bahunze uwo muce w'abantu bitake ho de bonifa mu gifaransa umugwi CNTB usa n'uko utaguraje ishinga rwose nubwo hari abibaza ko ari kigega cyo kubashumbusha cyari cyatekanijwe n'amasezerano ya Arusha
kibijyanye n'ikigega igihe haba amasezerano ya Arusha bari biyumvire yuko cojaho n'ikigega cyari cyiyumviriwe kugira ngo gishobore gufasha uwo yategerezwa gusubira mu vyiwe mugadashoboye kubironka byose kugira ngo ako gahadze ashobore kukuzurizwa n'ico kigega niyagire rero wiyumvira yuko ico kigega cojaho kirondera ko gihemba wagiye mu vyabandi kiramutse kiroyeho coba ico gufasha abo badashoboye kuronka ivyabo nkuko babisize ariko si ikigega co gufasha abagiye mu vyabandi
umugwi igihugu tatura matati y'amatongo n'andi matungo CNTB utekanywa n'amasezerano y'amahoro ya Arusha washinzwe mu mwaka 2006 ukaba ufite ikiringo c'imyaka 5 yisubiriza Eloje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eloje nyuma yaho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu butangarije ku indwara ya malaria yabaye ikiza abanyagihugu wo ku mutumba wa Kiyanza turi mu ntara ya Kirundo bavuga ko bakiriye neza iryo tangazo abanyagihugu basigura ko ivyo bizotuma babitaho kurusha ingingo zigafatwa ariko yamara basaba kuronswa imiti kandi bakanaronswa n'udufungurwa kuko iyo ndwara ibasinzikaza cyane kubera inzara Jean Bosco ndarurinze niwe tubibaza
ico biteze kuri iyo ngingo n'ukuronka imiti n'imisegetera ku buntu
ubwo niko bakomera amashi gose ko ubushikira nganje rwabwaje kugira butugwanye iyo mibu yego bakadufasha gose kabisa imisegetera nyene kabisa twarembye imibu yashwishye imisegetera iherwa gutangwa kera cyane gose imisegetera yarashaje
ibindi bafashisha nibiki
imiti
maya yikiza nayo kandi ifasha umuntu umuntu nyene bamutwara mwivuriro umwe ajanga ashikeyo bamutwara mwivuriro gataronka kamutende tukabara rico tujana mwivuriro twegwe bakecuru babona ko tutagira gifasha ngatwegwe tutagira nabagabo batujana mwivuriro tugasanga rewe tuciye dufira n'igihe kitaricyo saba nyene yuko kuri sekeza nyene ryo kuvura malaria ngatwe tutagira mahera umuntu bo leta yodufasha nyene nkumbure bakaza baducira nk'udufaranga duke cyangwa bakadufasha nyene ko tugeze mu zabukuru bakadufasha bakatuvura nko muri iki gihe bona tugezemo
abanyakiyanza bavuga ko inzara iri mu bituma malaria ibasinzikaza
ikibazo umuntu aranagwara akabura uburyo bwo kujya kwa muganga ubwo nyene ugira gutyo kumva ngo umuntu arapfuye ubo bifatanije n'inzara nyinshi umuntu apfa nyene mu buryo umuntu atanazi nk'ubu turi kumushobora kubona niguguye ngo nagwaye indwara nyinshi nayo ubwoshwi ni malaria mfite mu mubiri n'inzara birakoranije sinagiye mwa muganga nta champa nuko bimeze
indwara malaria ni nyinshi kandi gacifatiye mu bihe mwibihe by'inzara bivuga umuntu ubona akomeye kandi mubona ko mugendana mugabo mwanya afashwe batoya arigugura agapfa kandi wewe umuntu akomeye kwera malaria munyige muri inzara nyinshi
kuvura malaria ku buntu byo janirana no kugarukira ku banyagihugu bashonje ico nico abanyagihugu bo mu kiyanza basaba
yego kabisa urumva leta y'u Burundi yo dufashishe iyo mise yetera kuko niyo baduha bwa mbere yarashaje ibyo tujya ubwo tumerewe n'aba mu kiyanza benshi barahunga birirwa turara bakosi icyo dufasha adugenda mu maresitora nyine abo batunzi akadusabira akanusa karobo abahunze nabo ni benshi ni ukuvuga mu kiyanza n'umugabo yirengagiza akazakwiba n'ubo bose abo ni midaridari kabisa
Kayiranga Donasiano umukuru w'umutumba Kiyanza avuga ko abanyagihugu barongoye baribwa n'imibu ituruka mu kiyaga cohoha nawe nyene asabira abarongoye gufashwa mu buryo bw'ubuvuzi
turakenye icyo bita imisegetera kuko iyo baduhaye yarashaje ntigikora niyo n'uwusigaranye umubu uracamwo ukamujya nta muto kirimo abadufasha akaturosa iyindi misegetera baba bakenuye ikindi twosaba kubijanye na malaria ni kijanye nuko mwo dusabira ibijanye n'abaza kutuvurira hafi nko mu bucimbiri hatwegereye bagahindukira bakanaturosa imiti kuko benshi zirabasinzikaza kubera ataburyo bwo gushika kwa muganga
Kayiranga Donasiano aremeza ko imfashanyo y'imiti yogira akamaro cyane iherekejwe n'imfungurwa
benshi ntibateragiye n'abateragiye biriko biruma uwo turosa ifashanyo ikazana nuko tunini umuntu akamuvura malaria acaronka n'utuntu yoshira mu nda kuko ingo nyinshi zaduheze ko turamaze ku hari abantu bashika ingo 240 bamaze kugenda gusuma ku bw'uruzuba n'inzara nyinshi
intara y'ubuvuzi ya Kirundo iri mu zaraye zitangajwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Josiane Nijimbere ko zasinzikajwe cyane n'ikiza cya malaria muri iyo ntara akareye k'ubuvuzi ka Kirundo kaza ubwa mbere mu gusinzikazwa na malaria yaraye itangajwe ko ari kiza cyateye u Burundi ibiharuro dukesha akarere k'ubuvuzi ka Kirundo bivuga ko ako karere kageze aho kakira abantu bashika 5,000 ku kwezi bafashwe na malaria mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Jiga Amerika turabandanya n'urutonde rw'iganiro vyacu nk'uko bimenyere nkano mango turabasubirizamo igice ca muri isangamwa mwakurikiye igihe c'isaha 10 ku munsi wa kane w'indwi iheze rero intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU Jean-Marc Benomar yaragabishije mu ijambo yashikirije inama mpuzamakungu ijeje umutekano avuga ko uruhagarara rwa politike rwatanguye mu Burundi kuva muri 2015 ruriko ruriyongera mu kiganiro icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse ku bibazo byashikirijwe muri iyo nama birimo ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'abantu banyuruzwa hamwe n'ikibazo cy'imishikirano hagati y'abarundi mu gice cy'ikiganiro muri isanga tugira tubasubiremo sindimwo aratangura avuga ukuntu ibintu byifashe mu Burundi muri kino gihe
Jenny Azeko abategetsi bishyamo muzamakungu boni bahendwa canke babigira nkana kuko uno munsi kuvuga yuko iyo nyabwoko mu Burundi ibishoboka canke ryosubira kuba canke ryo hoba ingorane nk'izo no kwihenda kuko no kutamenya nyine Burundi bumeze cyane cyane no kuba barasize n'ibihe mbere maziminsi itari mike tubonanye n'umunyamabanga mukuru w'ishyamwe mpuzamakungu ONU nkaba naramubwiye yuko byaba byiza aje kubyirabira kuko bamubwira byinshi kandi akumva byinshi byo byiza aje mu Burundi akabyirabira twebwe uno munsi mu rwego twatekanye ku ntara zose ku mbibe zose mu mutekano nange
ico kibazo subwa mbere kivuzwe haraheze ameza atari make cyari cavuzwe cyane gose ikakira nashikirizwa niko kikubwanyu ico kibazo cihonya bwo uko kiguma kigaruka nta bimenyetso byo bihari byo byo bavyerekana ko abarundi bashobora gucanamwe mu gihe aho gira ingorane
aba ivuga n'abipfuza yuko abarundi bacanamo uyu mushinga naye Adama Jeng va mu 2012 avuga yuko ariko arategurwa iyo nyabwoko mu Burundi hariho ibintu badumishije mu gihugu bitera ubwoba abarundi bibacivutu kuko bipfuza yuko tuja aho mu byerekeye iby'ubunyabwoko muribuka yuko ugugwimo rwitangura baduteyemo eba ariyo imvugo zavugwa mugabo izo mvugo zikavugwa benshi batazi ico zigamije izo hariyo warumva yuko hariyo muzasafisha akabaza rugoti akaba kiribawondese akaba imbonera kure urumva baguma barema mu mitwe y'abantu iterabwoba kugira abantu bose bagira ubwoba yuko hariyo ibishwa kuba igatuma rero ayo makungu aja mu rugo rutonde rw'abipfuza yuko mu Barundi hasubiramo injyana mugabo tukaba dushimira Abarundi cyane kuko barashoboye kurema mbere baremesha n'abandi mbere turabaremesha nabo bava hanze yuko mu Burundi ataho nyabwoko ishoboka kandi leta y'u Burundi ikaba ibyemeza tugasaba yuko abo rero babi kikiza hirya no hino boza nga mu Burundi bakirabira ibirimenyetso
hari amakuru ariko yama yatangajwe avuga abantu hirya no hino usanga batowe biziga hari amakuru atangazwa avuga ko abantu banyuruzwa ivyo bintu leta yoyo ibivuga ko iki umuti w'ivyo bibazo n'uyo
nyakuba mu mesha makuru ibyo byashikijwe no mushinga naye Benomar nibaza ko igihe Benomar yashimwe amabanga yo kuba userukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi n'ubu hariho ubudasanzwe ibyo rero byo kuvuga hariho abapfa cyangwa abagira amasanganya hirya no hino cyangwa abanyuruzwa nibaza yuko n'ube gito bwa bamwe n'abandi ngaha aho cyane cyane hahikiye ikiza nk'ibyo nk'icyo haraba ingorane nk'izo rero ubu rero turimo turavura ntihabuze akacanka kandi kidobora gakora ubwo bugizi bwa nazi nicyo gituma leta yoyo yafashe umugambi yuko itegereje kugenzura hose kugira ngo amabine nk'ayo nasubire gukorwa mu gihugu cya Burundi ibyo rero bishikane bishika mu Burundi bigashyira mu bindi bihugu tutifuza ko ishobora gushika kuko bishitse naho abari kwa kwijajara ubu rero tukomenyesha yuko ibyo atari kiriho kuko iyo tuvuye nibahamenye ni hari gusumba aho tugeze uno munsi kandi nkabaremesha yuko aho turi turaja ari heza gusumba aho tuvuye.
Leta y'u Burundi yarasabye ko umushyira ntahe Jamal Benamara intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu atahukanwa avanwa mu Burundi muri ayo mabanga, ariko amatwi adusumira inama mpuzamakungu ijeje umutekano yatangaje ko ishyigikiye uyu mushyira ntahe. Ayo makuru mwayakiriye gute?
Twebwe ikintu twakubwiye ni uko uyu mushyira ntahe twaravuze yuko Leta y'u Burundi kifuza yuko ibandanya ikorana nawe, kuko yakoze ibishushanyo n'ibyo Leta yifuza ko bakorana, kuko uri intumwa y'umunyamabanga mukuru uje guserukira umunyamabanga mukuru kuri icyo gihugu, uje guserukira umunyamabanga mukuru mu gucyoza igihugu wakiza guserukira. Urumva rero twebwe twamenyesheje mbere mu gihe twabonana n'umunyamabanga mukuru, naramubwiye yuko ibyo umushinga ntawe wese azoshikiriza izo batari ku izina rya Burundi cyangwa atazoja avuga iby'u Burundi, kuko iyo azovuga byose twebwe ntitubyemera, kuko twarabwiye twaramukwiye ko amaboko aje bituma twasabye yuko bamusubiriza. Bakaba rero bataramusubiriza cyane bamusubiriza twebwe ibyo biraba umunyamabanga mukuru kushikaho aje dushikiriza uwo tubona yuko twemera yuko umuserukira atangorana. Iyi rero turazi neza kandi ko mu kwezi kwa gatatu tariki ya 2021 azobarangije ayo mabanga, hanyuma azobona ikundi, hanyuma twubake ukisi n'ubundi azobaje.
Tugarutse ku biganiro, abantu benshi baravuga ko ivyo biganiro gushika ubu bitariko birihuta kandi ata kintu bisa n'ico biriko biravamwo. Eka n'umwunganirizi mu ijambo yashikirije nawe nyene yarerekanye ko eka gikorwa afise kitoroshe, muribaza ko mu mpera zo kwezi kwa gatandatu cyangwa kwa gatandatu hazo hamaze kuboneka inyishu mwihweje ibibazo bibatandukanya cyane cyane n'abatavuga rumwe na Leta.
Ikibazo ni uko mbega ibibazo babyiteze ni kuko hariho bamwe ko babyiteze atari ko Leta ibyiteze. Twebwe ibijyanye tubyitezemo amahoro, tubyitezemo kumvikana ingene tujya mu matora twese atawanjya wangura. Hariho rero abiyumvira yuko abiteze ko ibindi abo rero abiteze ko twe ntituzi ibyo biteze muri ibyo biganiro. Twe twifuza yuko Abarundi baja hamwe, iyo bari bose tukaja hamwe tukaja inama n'ingingo tugategura amatora 2020, amatora ameze neza, amatora hamwe atahu n'umwe azosubira kwidohora, amatora tukaraba mbega ibyatumye amatora 2025 agenda nabi ni ibihe, tubikosore gute, ubu ni byo twitegure. Ibyo ni byo twifuza yuko twoshikako. Mbere twamenyesha yuko nka mu Burundi hariho umugwi umukuru w'igihugu yashyizeho ugeze kuganira Abarundi ngaha hagati, uwo mugwi nawo ukaba uri mu kurangiza ibikorwa washinzwe. Tukaba twizeye yuko mu minsi iza badushikiriza raporo nyezina kugira ngo iyo raporo tuyifatireko, hamwe rero ibijyanye byo hanze nabyo byaba byahejeje bakadushikiriza kugira ngo tugire icegeranyo kimwe gihuriranywe ibiganiro byo hanze n'ibiganiro byo hagati mu gihugu kugira ngo twubake igihugu gihuye ku by'Abarundi bose bashinzwe. Ibyo ni byo twifuza kandi ibyo twiteze ibyo byose by'ibyo biganiro.
Abatavuga rumwe na Leta cyane cyane abari mu runani senarede barasabye ko eka baratangaje ko bifuza ko huba Leta ifata ikibanza. Iyo Leta ifata ikibanza izoba mu igihe ibiganiro cyane imishyikirano izoba yarangiye.
Icyo nakubwira ni uko uri kurambwira senarede icyo kintu nakivuze kuva kera. Iyo senarede ni ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, senarede ni ishyirahamwe ni asosiyasiyo sandikisitatife yo mu Bubiligi ataco isisana n'imihari ya politiki cyangwa n'imigambo ya mu Burundi. Ni ukuvuga rero ibyo wavuga ni sosiyete sivili ivuga ishatse kuvuga nta ngorane twebwe nta kibazo. Mugabo icyo nababwira ni uko nabo bose baba biyumvira yuko ejo cyangwa igihe ejo hazoba Leta mfata kibanza ni uko boteshwa bagata, ahubwo nibaze bakore amaboko mu mpuzu bakore kugira ngo bazotsinde amatora. Na Leta mfata kibanza iyo igihe tumaze kubyumva cyane cyane bamwe bo muri ubumwe bwa Buraya aho bifuza yuko bavuga bati umugambwe watsinze amatora yuko uyu mugambwe utoshikana igihugu ku yandi matora. Mbega utashikanye igihugu mu yandi matora woba watsinze iki? Ni hamwe intsinzi yo waratsinze bashaka kuyibigira mu menshi, kuko umugambwe watsinze kugira ngo utware imyaka itanu. Ni ukuvuga Leta iriho ifise ikiringo c'imyaka 5 abo rero batsinze canke batsinze kujya muri ayo matoro nibitegure kuko imyaka 5 si myinshi iyo nabo nyene batware imyaka 5 ataraho niweze kuvuga yuko bazeje mu biganiro kugira ngo baje mu magabura nyama ibyo rero twabisezereye kuko nico dushaka kugira ikizira mu Burundi aho umuntu yase yuko aje gusora isuka ngo arime ngo yimbure ibyo yarimye agashaka kwimbura ibyo Burundi yarimye ibyo rero nibateshwe ati nacyo ntabyo bazobona witeze yuko ari ibyo arindiriye nukuri acari kuri nk'ukwezi bizoshika vuba nibyo nibatahe mu Burundi umukuru w'igihugu ashobora kwiyumvira gushyiramo naka cyangwa ahandi mugabo atari bimwe byo by'amagabura nyama twaherutse mu myaka iheze kuko ibyo twabisezereye.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikoma urabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude muri Beneza muri he
mu Burundi.
Yego, tugakwijambura afite ikibazo cy'imviro.
Nagira mbaza umutumirenye kuba ikigera cy'umukuru w'igihugu.
Yego.
Sinzi ko nimva.
Arakumva, tugakwijambura.
Ndabumva ko.
Nagira namubaze ariko avuga ngo umutekano wifashe neza mu gihugu, ngo hose ni nyabagendwa. Nagira namubaze wenyine. Ari ikigera cy'umukuru w'igihugu wenyine ko agenda atekanye, ko tubona abagendana n'ibikoho, iyo umukuru w'igihugu arengana. Bagirira amabarabara amasaha menshi. Aho bobo nyine baratekanye turetse abanyagihugu nibo babitwa abandi bapfungwa abandi batotezwa. Ku kibazo kigira kabiri ngenda mubaze ariko aravuga ko mu biganiro biriko biraba ata biganiro by'amagabo nyuma bizoba ngenda mubaze wenyine iyo leta yo aremera ko yubahiriza amategeko umugambi wiwe kwanotse amajwi abiri icyo kibanza arimo abari muri cyo
Monica Dijambo, vice président de Burundi, Gaston Sidimu, a dit que
Ubwambere igihe umukuru w'igihugu canke abategetsi batandukanye babugara amabarabara hanyuma abantu bakarengana singa mu Burundi gusa ni ku isi yose niko bigize ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari hose niko bigize kandi umutekano w'umukuru w'igihugu canke abategetsi ni umutekano wama ucungegwa no ku isi yose igihe rero ibyo bibaye si kuvuga ko ari ubwoba nibaza yuko ikigarashishwa rumuri maze iminsi mu ntara ya Gitega, Ngozi, Ngororo, Bugendana, Mutaho, ubu nyine ku telefona mvuye muri komine ya Mukike kandi nkaba ndi muri komine Mugongomanga aho hose twari kumwe n'abenegihugu tuganira amahoro tuganira imwe tuzana amahoro yavuze ati hariho ngo abakukurutse uko mu ntango bashatse yuko bavuga yuko ngo hari igisoda Fabe na Pempea ngo bafaze ariko arishwa ibyo twashoboye kubyerekana turabisigura mbere uno munsi muri izo nzego akaba atangorane zirimo nibyo n'amajambo abantu bateramo kugira ngo abantu bayasame bayafate ngaho hanyuma bitume abari muri izo nzego bajyana
hakaba ino ngaha duciye turangiriza amakuru y'uno mwanya mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana gahindukira ndabutse ko abantu babiri baraye bahatswe guhitanwa n'imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yarayiguye mu ntara ya Bubanza iyo mvura yasenyuye amazu agera ku 128 yonona amahegitari agera ku 16 y'imirima amashengero 7 n'amashuri 9 navyo birabomagurika abanyagihugu bari mu kangaratete bagasaba gufashwa kuko ngo batagira aho bariko barakika umusaya muri kano kanya yakoze Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanyu bakoze n'abanyamakuru batandukanye bagize ico baterera Diane Nahazo mari kumwe kuri mikro ndabifurije kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.